Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu tariki 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Ubuyobozi bw'amabohero mu Rwanda burabeshuza ibyavuzwe ko habaye imyiyerekano mu ibohero rya Mageragere mu gisagara cya Kigali.
Kuri gereza ya Nyarugenge rero mu by'ukuri nta myigaragambyo yahabaye, icyakora icyabaye ni ibikorwa by'umutekano byari bigamije gufata abagororwa bake bagera nko kuri 28 bari bagize ibikorwa byo kwigomeka ku mategeko ya gereza.
Uyu ni umuvugizi w'amabohero y'u Rwanda Sengabo Hilari avuga ku kibazo cy'imyiyerekano ivugwa ko yoba yabereye mu ibohero rikuru rya Mageragere mu Rwanda. Icyahoze ari ikigo kinini mu Burayi bwose cyakira abasaba ubuhungiro n'abimukira ku izinga rya Sicile cyapfunzwe ku mugaragaro ejo ku munsi wa kabiri. Mu Burundi urwego rucungera kugena ibinyamakuru bikora mu gihugu sense ruragabisha ikinyamakuru cyigenga Iwacu. Icyo kinyamakuru cyagirizwa gutanga amakuru ahengamye no gucafuza abantu. Imbere gudushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera kuyavugwa muri Afrika. Abahinga b'igisata cya ONU kijejwe gateka kazi na muntu bavuga ko igihugu cya Sudani kibwirizwa kurangiza ubwicanyi hamwe no guhotera agateka ka muntu ku banyagihugu bacyo mu gihe coba gikeneye amahoro hamwe n'umutekano birama. Umufasha umunyamabanga mukuru w'ico gisata cya ONU kijejwe gateka ka muntu Andrew Gilmore ashikiriza ko atewe intege n'isinywa ry'amasezerano ku munsi wa gatanu hagati y'urunani ruharanira umwidegembyo hamwe n'ihinduka muri Sudani hamwe n'akanama ka gisirikare gasanzwe karongoye igihugu by'imfata kibanza muri iki gihe. Arashima umuryango umwe bwa Afrika hamwe na Ethiopia kuba barafashije mu guhuza izo mpande zibiri, ariko avuga ko bizosaba uguhoza ko no gushyira mu ngiro ivyemejwe kugira ayo masezerano arame inyuma ya mezi ahitiye iki gihugu kiri mu migumuko yaranzwemo ubwicanyi inyuma yaho Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi. Abategetsi ba Tunisia bashikirije jo ku munsi wa kabiri ko barokoye abimukira 71 igihe ubwato barimwo bwagira bwibire nyuma yo kwanduruka buvuye muri Libya bugana mu Butaliyano. Ibyo bikorwa byo gutabara byabaye ku mugoroba w'ejo ku mugoroba ku munsi wa mbere haciye iminsi ubundi bwato bwari bwafashe iyo nzira nyene yo mwiba hari Mediterane buzamye n'abantu 80 bari muri bwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Tunisia kigenzura inkengera z'amazi Hussein Edine Jebali yavuze ko abo 71 bari muri ubwo bwato bose batabawe ubwato butarazama kandi ko gushika ubu ari bazima. Muri Tunisia nyene abanyagihugu bo muri ico gihugu bagereranywa ku 6.7 million bari mu myiteguro yo kuja mu matora azoshiraho iyindi leta mu mpera z'uyu mwaka. Ariko bamwe mu bahinga bakurikiranira hafi ivya Tunisia baragabisha ko demokarasi muri ico gihugu co mu buraruko bwa Afrika ishobora guhungabanywa n'ibitero vy'iterabwoba. Bibutse ibitero bihitiye aho abiyahuzi babiri biturikije ko ibisasu ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ku murwa mukuru Tunis ahafuye umupolisi umwe hamwe n'abanyagihugu 8 bakomeretse. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu niwo wiyitiriye ivyo bitero hamwe n'ibindi vyakurikiye mu nyuma. Ku bwicanyi buba mu gihe Tunisia iri mu bihe ihurumbirwa n'abamukerarugendo benshi muri iki gihe cici, kandi ico gihugu citeguriye ayo matora nyene yabashinga amateka mu kwezi kw'icumi nayo umukuru w'igihugu azokurikira mu kwezi kw'icumi na kumwe. Leta z'ubumwe za Amerika zatangajije ku munsi wa kabiri ko kugurisha ibirwanisho kuri Taiwan bifise intumbero yo gutsimbataza umutekano mu karere ko muri Asia ya Pasifike, kandi ko Amerika ataco igiye guhindura naho Ubushinwa butabinezererewe. Ubushinwa busaba Amerika guhagarika igyogurisha ry'ibirwanisho inyuma yaho ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu bwemereye igyogurisha ry'ibikoresho bya gisirikare ku munsi wa mbere kuri Taiwan bifise agaciro kagereranywa n'imiliyaridi 2.2 z'amadolari y'Abanyamerika. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje kwiyongingo itazohindura uko ibintu byifashe mu bya gisirikare mu karere Taiwan irimo. Ayo masezerano yashavuje igihugu cy'Ubushinwa kiziranura runuka na Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Geng Shuang yasavye Amerika kuri wa kabiri guhagarika buno nyina ayo masezerano avuga ko yivanga mu bibazo biraba Ubushinwa kandi ageramira ibwigenge hamwe n'umutekano w'ico gihugu. Leta Zunze za Amerika mu kurangiza ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko ibihano bishasha ku bategetsi batatu b'umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah wo muri Libani. Ku ruhara uwo muhari wagirizwa kuba waragize mu gufasha Irani gushika ku ntumbero yayo. Bubaye ubwa mbere ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe ikigega bufatiye ibihano abashinga amateka ba Libani bakorana n'umuhari Hezbollah, umuhari Amerika yita ishirahamwe rikora iterabwoba. Umuhari Hezbollah ufashwa na leta ya Irani kandi n'umuhari w'iterabwoba w'abashite niwo wiganjiye mu nama nshingamateka y'ico gihugu inyuma yo gutsinda amatora yo mu 2018.
Urakoze ya Loyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwanda nyagukurikira ni ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda ahejo kuwa kabiri Rwanda rwatangaje ko rwiteguriye gufasha igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iba ku butaka bwa Kongo. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo migwi itabangamira Kongo gusa ahubwo inabangamira ibihugu bibanyi n'abandi. Eric Bagire ubusara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Urwanda rutangaje binyuma y'igihe gito igihugu gituranye cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko kigiye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu butaka bwayo. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo mu minsi ishize yavuze ko mu bibazo bibangamiye igihugu cye birimo n'iby'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa Kongo. Yavuze ko nibiba na ngombwa azasaba umusanzu ibihugu bituranye mu rugamba rwo kurandura iyo mitwe. Imwe muri iyo mitwe havugwamo FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, kandi bamwe mu bawubereye ku isonga u Rwanda rwamye rubashinja uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hanavugwamo indi mitwe nka Red Tabara bivugwa ko igizwe n'abarwanyi b'Abarundi n'iyindi. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba igihe u Rwanda rwakwitabazwa rwiteguye guha umusanzu warwo Kongo. Kuri Perezida Kagame ahubwo byaratinze.
President of Congo said, President Felix Tshisekedi, we will rejoin yesterday. So we've been waiting and I am glad that we...
Aragira ati ku bya Congo nibyo Perezida wa Congo yavuze. Perezida Felix Tshisekedi, tuzabafasha, twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo, kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese. Rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo, tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho. Ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo Perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza. Iki kiganiro umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kigiranye n'abanyamakuru igihe u Rwanda rwitegura kwizihiza ku nshuro ya 2025 umunsi wo kwibohora. Akomoza kuri urwo rugendo Bwana Kagame yavuze ko mu myaka za 1994 we na bagenzi be bahisemo kwegura intwaro kuko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyaraciriwe ishyanga cyarabujijwe uburenganzira bwabo. Perezida Kagame akavuga ko nyuma y'imyaka 25 u Rwanda rwibohoye asanga hari byinshi kandi byiza bimaze gukorwa mu nzego zitandukanye n'ubutegetsi abereye ku isonga, ariko ko intego ari ugukomeza.
Navuga ko aho tugeze mu myaka 25 ari mu nzira y'ibyo twifuzaga ku rwego runini, ariko sinavuga ngo ikintu cyose. Nk'urugero, niba twaragabanyije ubukene bw'abanyarwanda niyo byaba kugabanya ku 10% cyangwa ukabugabanyaho 20%, 10% ari ibyo dushigaje gusa byaba ari byiza cyane. Turi kuri 25%, basigaye b'abakene cyangwa 30%. Urumva ko twagabanyije ibyo aribyo byose.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu myaka za 1994 wari ku isonga mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, bongeye kumubaza niba yiteguye kuva ku butegetsi cyane ko amajwi ya rubanda adasiba kuzamuka, amubwira ko bakimukeneye ku ntebe y'ubutegetsi. Ni ikibazo Perezida Kagame yasubije mu buryo budatomoye, gusa avuga ko na kare kose kuba Perezida bitaturutse ku bushake bwe. Akavuga ko kuri we no ku rugamba rwo kubohora u Rwanda intego nyamukuru yitaho kuba Perezida.
In the fight I could have lost life like many of us lost their lives.
Aragira ati mu mirwano ndashoboraga kuhasiga ubuzima nk'uko abandi benshi bahasize ubuzima bwabo, yewe sinigeze ndwana ngo nzabe Perezida.
If the story had been that of fighting to be president, I wouldn't have participated.
Mukuri yo biza kuba kurwanira kuba Perezida sinari buzemo. Intego yanjye narwaniye kugira igihugu ntari mfite ngatango musanzu mfatanije n'abandi tukagera ku mpinduka zari zikenewe mu gihugu cyacu. Rero niba ushaka kuba Perezida itegura ubutaho uzabijyemo, ariko ugomba kubiharanira. Iki kiganiro cyahuje umukuru w'igihugu n'itangazamakuru cyabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Aho ubutegetsi buhafata nk'igicumbi cy'amategeko akomeye. Muri 94 muri iyi ngoro niho harimo abo ku ruhande rwa FPR bagombaga gusaranganya ubutegetsi na leta yari iyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana nk'uko amasezerano y'amahoro ya Arusha yabiteganyaga. Abo bari kumwe n'ingabo za RPA zari zibarinze. Nakwibutsa ko habura amasaha make ngo u Rwanda rwizihize ku nshuro ya 25 umunsi wo kwibohora. Ni umunsi uba buri tariki enye z'ukwa karindwi buri mwaka. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri kuri iyi nkuru, kuri Paul Rusesabagina icegera cy'umukuru wa MRCD kurungika abasirikare b'u Rwanda muri Congo ngo ntivyo babitangaje, yavuganye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ibi bintu ntabwo bidutungura na gatoya, kuko tuzi neza yuko ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rujya muri Congo kandi rwitwaje yuko rugiye kuvanaho imitwe yitwaje intwaro. Ibi byarabaye muri za 1996, byateye intambara ikomeye yaje kwitwa intambara ya mbere yo ya Afurika ikomeye igihangangiza muri 1998. Ntabwo byadutunguye igihe ingabo z'u Rwanda zateraga zigakurikira impunzi muri Congo muri za 2000 n'ibindi, barakomeje barongera baratera barongera baragaruka, ndetse byageze n'igihe na n'ibihugu bya SADC birimo za Zimbabwe zibivanga muri izo ntambara ndetse na Zangora. Ntabwo rero ari ubwa mbere tubibona, ahubwo yaba Perezida w'u Rwanda we yabyita kuko biri akavuga ati u Rwanda twebwe tugiye kwishakira amabuye y'agaciro muri Congo, wakongera akadufungurira inzira.
Muri kuri mwebwe n'iyo ntambara ntabwo ari ikibazo cy'imitwe itwara gisirikari, ni ikibazo cy'ubukungu.
Imitwe itwara gisirikare kuva mu myaka 23 ishize kugeza none, u Rwanda rwagiye ruvuga, Perezida Kagame yagiye avuga yuko agiye kuyivana muri Congo rimwe na rizima, ariko kugeza uyu munsi nta mutwe n'umwe bigeze bashobora kuhavana. Aho kuhavana kugira ngo bahavana, imitwe yariyongereye. Ntabwo rero ikijyana u Rwanda biragaragara muri Congo ntabwo ari ukujya kuvana iyo mitwe, kuko tuzi neza yuko ibibazo nka biriya bya politike ikibikemura ni ibisubizo bya politike. Iyo mitwe bakayizana bakayishyira hariya ikicara ikaganira n'abahuza, noneho ikaganira n'abayobozi b'ibihugu bakabona umuti uzaramba.
Hagati aho Bwana Rusesabagina Paul, kuvejo ntabwo ukiri perezida wa MRCD, uri vice perezida, ibyo ngibyo byubisobanura gute?
Ariko ibyo nabyo nta gitangaza kirimo, kuko muri MRCD turi abantu b'abademokrati cyane, kandi no mu masezerano twagiranye dukora MRCD muri za 2016 mu kwezi kwa 11 twari twarasezeranye yuko tuzagira icyo bita presidence tournante. Amashyaka abiri icyo gihe yararemye yarakoze MRCD akajya agenda asimburana mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi. Haza kuzamo rero ubwo ayo mashyaka ya mbere yari CNRD na PDR Humure, n'ubundi gihe nari imbere umuyobozi CNRD kayoborwa na Bwana Wilson Irategeka. noneho rero haza kuzamwo na ireremo yabari abasore babariskape yobowe na yari yobowe na Sankara Major Sankara nkuko abantu babizi ariko utagihari ubungu hari umuhungu witwa Kabuto Kasimu niwe ubungu umuyobozi wayo akitwa umuyobozi wa kabiri ukurikira Sankara kuko Sankara iteka ryose azahora umuyobozi ubu rero hinjiyemo na twagira mungu na RDI muze nawe buriya nawe numwe mu ba vice president nareje ari ubundi nabazagerwaho azaba umuyobozi muri rero muri Mercedes dufite demokrasi mu president araza kayobora umwaka akavaho undi akayobora undi mwaka akavaho undi akazayobora undi mwaka bigakomeza bikazenguruka nicyo mu gifaransa bita presidence tournante
ubu rero president wa MRCD ninde muri uyu mwaka uri imbere
ejo saa sita z'ijoro ni ukuvuga ijoro ryakeye ejo kuzakomeza kugeza ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 MRCD izabiyoborwa na Wilson irategeka ari nawe muyobozi wa CNRD
Bwana Rusesabagina Paul ndabashimiye cyane
murakoze cyane Bwana Thomas
Tibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho leta y'u Burundi yatsinzwe mu rubanza yari imaze imyaka 2 iburana muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yari yitwaye yanga ubutwari inama nshinga mateka y'uwo muryango umunyarwanda Martin Ngoga sentare yasomye ingingo ejo kwa kabiri ivuga ko ibirego vy'u Burundi atashingiro bifise Pierre Clave niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru
Urubanza leta y'u Burundi yatsinzwemo gwari washengishijwe imbere ya sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ntango z'umwaka w'2018 ikirego cy'u Burundi cyiyamiriza gutwara inama nshinga amateka yako karere ka EAC Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeza ko ico kibanza cari kigenewe u Burundi kumunyarwanda Martin Ngoga atwara inama nshinga amateka y'uwo muryango yatowe habonyanzwe amategeko mu kwezi kw'12 umwaka w'2017
twe twitwaye dusaba yuko sentare yufata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya EAC banze guhagarara mu cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukwira amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira amashinga amateka ikora cyacu kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora abashinga amateka barundi ntibatoye n'abashinga amateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburi iburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico cyatuma twese bayo uko bavuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe murazi ivyo bikurikira nuko amatora subigwamwo bakurije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mukuri n'amashinga amateka ibihugu bibiri bitarimwo ejo hashobora gufata hazashobora kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hazautera igihugu cyo Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise
kuri yo bakabiri sentare nkuru y'uwo muryango yasomye ingingo ya nyuma umucamanza madame Monica Kariegira Mugenyi aturuka mu gihugu cyo Buganda ari nawe twara abacamanza b'igisata ca mbere cyo sentare niwe yasomye urubanza
It is abundantly clear that the production of prima facie evidence is essential to putting a response
Ati bidagaragara ko abwirizwa kuboneka ivyemeza bikwiye bicigikira iki kirego cyo Burundi tubihuje n'ivyemeza hamwe n'ivyabona vy'uburegwa niyo dufatira ingengo ya nyuma nico gituma mu ngengo ya nyuma twemeje ko uwitwaje atavyemezo bihagije yatanze bigaragaza iho nyangwa ry'amategeko mwitorwa y'ubutwara inama nshinga mateka dutegetse ko ikiringo ciwe cubahirizwa
in the result with tremendous respect
kubwo Rwanda rwa leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera aragaya ugwaciwe naho atavyinshi yabwiye bamenyesha makuru yarusha kucicaro ca sentare yemeje ko iyo ngingo atari nziza ku gihugu ciwe kukibazo ko azokunguruza canke atazokunguruza urubanza Kayobera yavuze ko akirikare kugira ngo agire ica bivuze ko ku rundi ruhande Fred Mukasambide umwe mu bashingamateka yaburana ku ruhande rwa Martin Ngoga yankwa no Burundi wewe arashima iyo ngingo
court has okayed to the extent that the speaker as he was elected shall be up to the very end of the life of the fourth
ati senereje kwemeza ko utware na mashingamateka abwirizwa gutwara gushika kiringo ciwe giheze senereje agaciro ikirego cu Burundi turasaba ko atagihugu na kimeco subira kuza kutubuza amahoro mugihe turi mu kazi kacu ivyo abategetse bacu bafise bashikiriza babibwira na mashikira nganje canke inama y'abakuru bihugu ubwabo kuko twebwe turigenga nk'abatowe n'abanyagihugu bamenye ko ari twebwe gusa twatowe muri kano karere hanyuma batore dukorere abanyafrika y'ubuseruko yaba leta y'u Burundi canke ikindi gihugu batureke twigenge koko bamenye ko ubu tutagikorera igihugu kanaka ivyo twabisize inyuma abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya babona ko izo mpare zifitaniye isano no kutumvikana mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri Rwanda no Burundi
kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi
ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Burundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya
ikiringo cina mashinga amateka ca uragiteye impari ni kigira kane ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo na mashinga amateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika muri 2006 hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika muri 2012 hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika muri 2017 iyo na mashinga amateka igizwe n'abashinga amateka 54 baserukira ibihugu bitandatu bagize karere ka Yase arivyo Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudan y'Epfo. Pierre Clavé niyo nkuru Kigali kubwijwe ya Amerika.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga kuvyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Kuitariki ya gatatu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi 1775 hari kuwa mbere uwo munsi George Washington yatangiye akazi k'umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanye intambara y'ubwigenge intambara yo guharanira ubwigenge bw'abanyamerika yamaze imyaka 8 yatangiye mu gihumbi 1775 irangira mu gihumbi 1783 itangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu ntiyabagaho hariho koloni 13 zitandukanye z'Abongereza buri koloni yari ifite ubutegetsi bwayo bwite buhagarariye kandi bukorera bunavugira umwami w'Ubwongereza abaturage b'izi koloni 13 nabo barabagaragu b'umwami w'Ubwongereza bijya gutangira rero umwami w'Ubwongereza yagize ikibazo cy'imari maze guhera mu gihumbi 1764 atangira gushyiraho amategeko atandukanye azamura cyane imisoro bamuhaga kugera ndetse no gusoresha amakarita abantu bakina byarakaje cyane abaturage ba koloni maze barabyanga basobanura ko ibyo byemezo byose byanafashwe nta ntumwa n'imwe ibahagarariye mu nteko ishinga amategeko y'umwami hariya i Londres. Umwami yategetse ingabo ze kubahiriza amategeko yo ku ngufu no guhana abo baturage be baririya muri Amerika batangiye kumwigomekaho. Mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi igihumbi 1774 intumwa 55 za koloni 12 kuri 13 bateraniye mu mujyi wa Philadelphia umurwa mukuru wa koloni ya Pennsylvania kugira ngo bemeze igisubizo kimwe cya bose bagombaga guha umwami wabo bashaka no kumwumvisha neza uburenganzira bwa koloni naho ububasha bw'inteko ishinga amategeko ye kuri koloni bugarukira. Iyi nama yiswe Kongre ya mbere ya Amerika. Kongre yafashe icyemezo kandi cyo gutangira kwitegura intambara. Ishyiraho n'uburyo bwo gutangira gutoza abaturage bazo babishaka ibyo kurwana. Koloni ntangabo zari zifite icyo gihe, ahubwo abasirikare basanzwe bari bazirimo barabu Bwongereza. Icyemezo cyo gushinga koko ingabo za Amerika zifite umugaba mukuru umwe rukumbi cyafashwe ku itariki ya 14 y'ukwa gatandatu 1775 na Kongre y'amakoloni ya kabiri yabayeho kuva mu 1775 kugera mu 1781. Koloni zose uko ari 13 noneho zari zihagarariwe muri iyi Kongre ya kabiri. Bukeye rero nyine icyo cyemezo cyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi ku itariki ya 15 y'ukwa gatandatu 1775, Kongre yatoreye George Washington ku majwi 100% y'abari bayirimo kuyobora uwo mutwe w'ingabo umwe rukumbi uhagarariye rero kandi urwanira izo koloni zose 13, aho kugira ngo koloni imwe imwe igende urwana ukwayo. Bose bamwemeye kubera ubunararibonye yari afite. Koko rero George Washington yari yarigeze kuba ofisiye mu ngabo z'Ubwongereza mbere yo gusezera ajya kwihingira. Ariko rero hagati aho yavukiye muri Amerika ni naho yakuriye muri koloni ya Virginia. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu 1775, Washington yambaye uniforme ya gisirikari yaje imbere ya Kongre afata ijambo yemera ku mugaragaro inshingano yari yaraye imuhaye. Ijwi rya Amerika, nshuti rero urabyumva nawe, iby'intambara nta wabivuga uko yagenze umunsi ku munsi, gusa intambara urabizi neza nawe, so kwitemberera byo kwitemberera. Abongereza baratsindaga bakongera bagatsindwa no kurundi ruhande nuko. Mu rwego rwa politiki ariko ku itariki ya 4 y'ukwa 7 1776, Kongre ya kabiri ya Amerika yemeje inyandiko itangaza ubwigenge bwa koloni zose uko ari 13 Independence Declaration, kandi ivuga ko izi koloni zishyize hamwe mu gihugu gishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi koloni 13 nizo mfura za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu igizwe na leta 50 muri iki gihe. Intambara yarangijwe burundu n'amasezerano y'i Paris mu Faransa yo ku itariki ya 3 y'ukwa 9 1783. Muri aya masezerano Ubwongereza bwemeye burundu bidasubirwaho ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. George Washington we yarangije intambara y'ubwigenge afite ipeti rya general. Yavuye mu gisirikare ku itariki ya 23 y'ukwa 12 1783. Yisubiriye mu cyanya cye ajya kwikomereza imirimo ye y'ubuhinzi. Ariko politiki yaramukurikiranye maze aza kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda ebyiri kuva mu 1789 kugera mu 1797. Mbere ye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategekwaga na Kongre, umukurambere w'inteko ishinga amategeko y'iki gihe nayo yitwa Kongre. Mu 1776 iyi Kongre yagize George Washington general w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko nta musirikare n'umwe ushobora kugira ipeti risumbye irirye. Kugera rero igihe inteko ishinga amategeko Kongre izafatira ikindi cyemezo kibivuguruza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kandi kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.